ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Iyo neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 17 y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2019. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Babonye turiko turavugana namwe bariko barakirikirana bari bataye igihugu twe twasigaranye kuba atariko baradukurikirana kaca tubaho natwe umutekano wacu umutima w'utunze.
Uyo ni umurundi kazi yatabutse yavuye mu ikambi uwo akaba ari muri komine Nyanzamu mu ntara ya Makamba. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abagabo bitabiriye umugambi w'irondoka hamwe n'ibyo bavuga kuri uyu mugambi, hamwe n'inkuru y'abanyagihugu muri komine Kayanza basaba muzibukiro. Turazigaruka ko mu kanya karimbere. Muri kobine Nyanzaraka mu bumanuko bw'u Burundi, Abarundi bahungutse inyuma y'umwaka 2015 basaba leta kubitaho mu buzima budashemeye babayemo. Bamwe muri bo bavuga ko badatekaniwe kuko hari basangwa bababwira ko batari bahunze ahubwo ngo bari bataye igihugu. Ni inkuru ya Christine Munezero, umumenyeshamakuru w'Ijwi ya Amerika i Makamba mu Burundi.
Ispasha kwa kishira hama kwa tupata munda nungu zimakua achukura chura kilika nituwa ukuru wakara la neti
hawa mwini zoni muyange mwini mazone ya kumine Nyanzarake abahu mguse barashimishi kwa nuko waga rute Burundi kuko mu gihugu cha Tanzania aho bari barahungiye ubuzima butari bushemeye. Ariko rero kuri bamwe umwizero bazananye ko bagiye kubaho neza n'imiryango usa n'uwatakaye. Ubukene n'itotezwa rya bamwe mu basangwa rituma abo bahungutse biyumva nk'abakosheje kubona barahunze. Happiness ni umubyeyi w'abana indwi asanzwe baho muri zone ya Muyange.
Tukiza baradusanga no kumupaka kudutegera bakatubwira muraje mu gihugu cyacu tugiye kubakurikirana. Aba banyi cyangwa basigaye mu gihugu baca babandanya baducokora mwe mwari mwagiye gukora iki nimwe mwaguma ngaha nk'ubu babonye turiko turavugana namwe bariko barakurikirana bari bataye igihugu twe twasigaranye kuba atariko baradukurikirana kaca tubaho natwe umutekano wacu umutima w'utunze kandi twavuye hakurya tuvuze ati turatashe iwacu.
Adestina n'umusangwa waho muri zone Muyange nyene kubwiwe na wahungutse atoteza ariko ntahakana ko hari abandi basangwa babigira agasaba ko bofatwa nk'abandi Barundi.
Twaranezerwa no kuba barahungutse kuko nabo nyene ni bene gihugu sindabatoteza sindimo. Igituma batoteza sikindi umva bakoma bavuga ngo nta kungene bari gutanga igihugu ngo bagahunga Tanzania ariyo mpamvu ngo badakwiye kuronka agafashanya. Niko ayivuga. Mu bisanzwe barakwiye kuronka kuko ubuzima bafise si bwiza.
Abo bahungutse baratumwikomo kubajejwe intwaro bandika basangwa mu gihe haba habonetse imfashanyo igenewe abahungutse. Bano bakenyezi bemeza ko bimaze kuba inshuro zitari nke.
Kuva duhungutse nta n'ikintu kiraza n'abantu tuba tubonetse abakuru bacu ntibagenda batuturabisize ko abandi twebwe bahungutse batubwira ngo yuwe n'igizoza ngo hanyuma ngo ibamenye
ninde bibabwiye
abakuru. Oya nitubesa nta n'ikintu niki turaronka bari geze kuzana imbuto y'abahungutse yatironka abasangwa
cyonyene
geze yuko kandi aho hati yo no cyatanu ya 10 ukayibura
se
nagiwa wera
ndibarikiye
twebwe abasangwa badukoma gusa ngo twataye igihugu twebwe tukicara uko izifashanye ziya tukumva ngo ishyira hamwe kanaka riraje gufasha abahungutse mugabo atahungutse nibo babironka bakaca batubwira ngo mweho ni mwari mwataye igihugu uharonka batahunze.
Abo bajeje intwaro bazamo kuri toki nabo bahungutse barahakana ko ata amafaranga batangisha kugira ngo bashire ku rutonde uhabwa imfashanyo. Nyanzi Nestor umwe mu barongoye umutumba Muyange avuga ko ababagiriza ko babakumira ari ukutamenya.
Nk'icyo bavuze ati hari aho babonamo abasangwa kesha ariho amashyirahamwe amakunda kuza kuraba bajya abantu batishoboye abavuga ati uno munsi bakeneye ko bandikwa abasangwa batishoboye kugira ngo nabo bagarukire ko nk'ajya abantu usanga ari abapfakazi banyamema n'abantu rero nk'iyo babonye hari usabo ucumenga izo bari bakenewe byace bihabwa abasanga mu gizo bakenewe ntizigera bihabwa abasanga kwero umuntu atafite ryo rupapuro aba yarahungukiye mwabo bantu ntaronkamo cyo gituma atamahera dushobora kubasaba
mu gihe biboneka ko bari mu bukene abo bahunguke bo muri zone ya Muyange muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba barifuza amashyirahamwe yubafasha kuronka ingurane kugira baronke imitahe mu kurindira abenshi baba baracingero mu mirima y'abarundi tubamenyesha ko komine Nyanzarake ari ya mbere mu ntara ya Makamba yakira abarundi benshi bahunguka na cyane cyane bavuye mu gihugu cya Tanzania kuva uyu mwaka w'2019 utanguye iyo komine imaze kwakira abahungutse n'injwi na 22 ku 300 140 bahungutse bashikira mu ntara ya Makamba bakaba arabafashijwe na leta z'u Burundi na Tanzania hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe impunzi HCR muri komine Nyanzarake Christi Munezero ijwi rya Amerika
urakoze Christi bamwe mu bagabo bitabiriye umugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza biciye mu buryo bwo kwifungisha kubyara burundu bavuga ko byabagiriye ingaruka mbi yo kutarangura neza amabanga yabubatse n'inkuru ya Jean Bosco ndabirinze umwisha makuru w'ijwi ry'Amerika mu Kirundo mu Burundi
abenshi mu bagabo bavuga ko uburyo bwo kwifungisha burundu bwabaguye nabi bari mu bitabiriye isekeza ryatunganijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gisata kirondoka rijyanye n'amagara meza mu mwaka w'2016 abaganiriye n'ijwi rya Amerika baravuga icyo banegura ubwo buryo
bamaze kunkora umugongo siniyegura ibyo byose rero bigatuma umengo bipfa kwako kantana turagitwikingiza ndabuja bugozi baduhambirije turiyaga ugukora umuntu arakora ariko ntabikora rimwe mu ndwi yasubira impaka y'irindwi inde guhera
nyine tena handa gikorera ko si kubigenda naho urankora ituro zibiri mu ijoro niturimwe naho nyene nta n'ikintu na kimwe numvamo none bumva ubutima bwanjye barabusindikaje
naho biruko hari urundi ruhande rwabo bushingira intahe
ego je nuko nta kibazo kuko niyo ngeze mu rugo jewe ubwo nyene n'umudamu wanje umubwiye ko bamfunze burundu yo nakurega kuko hari uno ugeze kumubwira mu myenda cha mutwara mu nta ati umugabo wanje ntakonye kuko ntigeze amenye na kimwe hari mubwiye nawe na je ubwanje yarase kubyemera
turabona kuko se novuga ngo biranka dukora nkuko twahora tubikora je umugabo wanje ntangorane nimwe na wafise kumurira goma ufise
uyu mugabo ari mu bashingira intahe ubwo buryo ko atacho bwamwononeye we yibaza ko abo bigora babiterwa n'ubusaza
hariho abantu bamwe bagiye babikorera bashaje bari basanzwe bafite imisemburo mike hari n'abatari bashaje nabo bari basufite imisemburo mike bijya birabaho mu bantu bakiri bato mba rero bamaze kubikora ngombwa yuko atora ikintu gihinduka
kuri icyo kibazo twituye ibiro by'intara y'ubuvuzi ya Kirundo mu kurondera umuco ivyo biro byaduhaye muganga Arumere Twizera Imana umwe mu baganga bakorera mu Kirundo yanonosoye uburyo bwo kwifungisha burundu muganga Arumere abanza kudusigurira uko bakora ububituye
turafata uturingoti dutwara imbuto turi mu matenga tuwita canard de fer uwo mugabo afite amatenga tubiri niyo mbura canard de fer n'izibiri tuturingoti ni tubiri tukadufata bwaho tukamutera ikinya kugira ntababare ushobore kudushikira nta kindi na kimwe umuntu akora atari kudutora ukatuboha hamuka kuducacura kandi iyo uburyo bwagenze neza wakoze neza nta n'amaraso hamuhejeje uca wugara ahantu ucana na gatoro gatonyi na kandi akomere gatonyi kenshi inyuma y'iminsi itatu kaba gakize kugira ngo ntasubire gufata uburyo bukora neza na neza inyuma y'amezi atatu nyuma y'amezi tumusaba wacu akoresha agafuko rero kugira ngo izo bazo basiga mu turingoti zihere zose izo mbuto zo zasiga mu zubana zihere zose hama nyuma y'amezi atatu tukatwizera yuko atashobora kusaba kubyara
uwo muganga ati aba bavuga ko bwabateye ikibazo boronderera handi
sinibaza ko ari byo kuko nta kintu na kimwe turazi ingene tubukora ngo tuma bumubuza kuranga mugayo wubatse nibaza yuko abasanganywe ibindi bibazo kuko benshi abo twaganiriye mu nyuma baravuga yuko ahubwo bigenda neza cyane basumbiriza nuko bari bameze imbere abo ni bamwe mu bapfasoni babo twashobora kuganira inyuma yabo basabye kuduha ubuhamya tuko turabaza ingene imbere yuko abagabo babo tubafunga burundu n'inyuma ingene imibonano yagira genda benshi baratubwiye yuko byagiye byiyongera basumbiriza ku bakuru bwa mbere
imbere yo gufunga umugabo burundu muganga twizeye imana avuga ko hari ibitari bike biheza ko ababituye bakwije mu nyuma abubakanye bagatera umukono ku rwandiko gwemeza ko bavyumvikanye ko ibi birafasha iyo habaye ikibazo hagati y'abubakanye nkuko uyu mugabo avyemeza
urabona iyo uri ku mugore umukenyezi wiwawe kandi ibyo bintu mwamara biragananye ni ukuvuga si kimwe n'ukuntu wowe wariyimeze rya rero umugore aca yihangana kuko mwamwatugiye mu inama
muganga Armelle Twizerimana ahamagarira ababa bagize ibibazo inyuma yo gukogwa kwitura abaganga babegereye kugira abafashe kubitorera inyishu hakiri kare mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka 25 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda Muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagira mu ruhare. Tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka 25 irangiye. Kuba kurikiranye ibiganiro by'Ijwi rya Amerika rigitangira mu mwaka w'1996 muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo. Ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi, ari abasigaye mu Rwanda, mwese twarabatumikiye. Niba uri umwe mu bo twatumikiye, niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe, nawe turagutumiye. Uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe. Waduha ubutumwa kuri Facebook, adrese yacu ni Radio Yacu. Watwandikira kandi kuri email kuri radioyacu@gmail.com cyangwa ugatelefona kuri akamenyetso ko guteranya 1 202 4491 3 turagutumiye.
Mu ntara ya Kayanza muri ako Burundi abanyagigo muri komine Kayanza zone murima bariko barasaba umuzibukiro nkuko mugenzi wacu Fidelite ishatse bitubwira
Ikirimo kirenga umwaka kiraheze imijyango irenga 20 yo muri zone murima yiteze ishombosho ariko amaso ahera mu nzira
bugere harageze aho baza kutwandika ati abantu batonona imirima tugire tubandike bugira tuza turabakana ko bafasha kukubera ibintu byabo byononekaye twarabahaye byangombwa byose n'uburanga muntu turaba
baratwandike bamaze kutwandika yuko batwe duha umuzibukiro waho hantu bacishije umuserege ubwo rero twarateye ko nibikumu ubu rero tumaze nk'umwaka wose uraheze ntacyo baratubwiye
none rero twasaba hamwebwe mushiki imbere mukatubariza abo bantu bacu badufitiye akateni kabisa bakakatuzanira tukukari ana madeni
Ibikorwa byo kwegereza amazi meza abanyagihugu muri komine ya Kayanza byatumye mu mirima iyo miryango irenga 20 hacwa imiserege ijya nk'imiringoti y'amazi meza ibiterwa byari muri iyo mirima birahoronekarira
iryo shyirahamwe ry'abashinwa ryaraje ryaca mu mirima yacu nka jewe bayinondeye ibintu byinshi mugabo n'iterambere hariho urubingo hariho ibijumu hariho ibiti ne nateragiye mu murima barandoye ibintu byinshi
iwanje batwaye ibiti 15 by'imikaratusi hariho n'uwitwa Denisa baramutwaye ibiti 30 by'imikaratusi hariho n'uwitwa Ntambuke Tarasisi bamuranduriye umurima hariho n'uwitwa Manuel bamutwaye ibiti 16 by'imikaratusi
ivyononekaye je baranyononereye ibiti 18 ivyo biti 18 nivyo mbeno byinshi nivyo bakoresheje bakuye ahiwacu nyene
Ishyirahamwe ry'abashinwa ryikoreye rakora ibyo bikorwa ribicishije ku rongoye zone murima ryatanze isango mu mpera z'umwaka uheze kugira abanyagihugu baje gutora imizibukiro yabo ariko rero atari uko byatumye iyo miryango ija mu madeni uyu munsi ntacyo yahanovye
Shefa duhaye isango burya yasango bukeye twumva ngo yahindutse twamaze kujyana amadeni y'abenegihugu kuko nta bantu bari kumva ngo tuzoronka umuzibukiro ngo tubake deni ngo bari twire kugera isaha rero twarinde kuba turiha boduha uko dufaranga turabona none ubu abantu twaririye amadeni nabo bariko baratwishutse ubu turi mu mbisi niziheza aba bantu twarira amadeni kuko turashonje by'ukuri turashonje Chef de zone tugiye kumubaza akoma tweze umutima
umukuru wa zone murima ntitwashoboye kumuronka twegere mu stanire wa komine Kayanza Jean Marie Manirakiza tumubajije yatwiganiye yuko iyo myidogo y'abanyagihugu amaze kuyumva ariko rero yemeje ko muri bo hari amaze kuronka iyo mizibukiro yamara yongera menyesha kandi ko amaze kuronka makuru yemeza ko hariho abatashikiriwe muri iyo mizibukiro naho biruko avuga ko matohoza agiye gukogwa hanyuma abaronse n'abataronse bamenyekane kongere hatohozwe n'ivyo bononewe uko bingana gucyo bacha wafasha kwishuza iyo mizibukiro muri zone murima mu ntara ya Kayanza komine Kayanza Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite Ishatse tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abahinga mu bijanye n'amagara y'abantu bavuga ko ibice hafi 15 ku ijana by'abubatse bafise ingorane yo kutaronka ibibondo arivyo benshi bita ubugumba. Mugenzi wacu Diana ninahazwe mu kiganiro yagiranye mu kanya na muganga Audace Nsabimana akorera mu gisata gikurikiranira hafi y'abafasoni ku bitaro by'abasirikare biri mu Kamenge mu Burundi Hôpital Militaire. Baciye irya nino ibishobora gutera ugumba n'ingene umuntu yo byirinda. Muganga Nsabimana aratangura asigura ryari umuntu ashobora gutangura kwihebura kwa adashobora kurondoka.
Kenyezi n'umugabo wiwe bubakanye aheze nk'imyaka ibiri n'imiburiburi babana neza ntane buryo bwo kwikingira imbanyi baba bari korakoresha imwe bita mu gifaransa contraception. Iyo rero abo bantu bubakanye bamaze imyaka ishika ibiri atakibondo bararonka niho duca dutangura kwibaza iyo ngorane y'ubugumba
igishobora gutuma ubwo bugumba nica
nk'uko mubizi harondoka umushinganahe n'umupfasoni wiwe kuvuga iyo habaye ico kibazo hashobora kuba hari ingorane kuri bose canke ingorane ku mukenyezi canke ingorane ku mushinga ntahe. Ariko rero tugiye kuvuga ingorane zishikira umwe wese ngira ntangure ku mukenyezi mu bihe byiza bisanzwe umukenyezi araja mu mihango mu kinya nka hama hageze umunsi kanaka agasabo k'imbuto kakagira urubuto rumwe rusha kitegura kwakira uruto rw'umugabo hama hakavamo ikibondo. Ariko rero haraho bishika ako gasabo kakaba gafite ikibazo cyanke bivanye nuko inkabuzo zikabura ku gasabo zitameze neza bigashika uwo mukenyezi ntaronke utwo tubuto buri kwezi. Murumva ko bitokunda ko havamo gusama inda. Hanyuma ikindi nacyo cya kabiri arashobora kuba afise utwo tubuto utwo dusabo tuzana imbuto buri kwezi nk'abandi ugasanga hariho uduhora duhuza igitereko n'udusabo tw'imbuto ni ukuvuga urubuto iyo ruhiye rurakorokera ahantu hama hariho agahora kagwakira bita trompe de falope. Ako gahora rero niko urubuto rucamwo ruba rurarindiriye mu rubuto rw'umugabo. Iyo habaye amabanga mpuzabitsina imbuto z'umugabo zije zigasanga ka kabuto kari aho hafi mwako gahora hama hagacavamo ihura ryaho kabuto kiwe nako umugabo hama hakavamo ikibondo akabuto kazavamo ikibondo kakacakaza mu gitereko. Hari gihe yako ako gahora kaba kadakora mu buryo no kwita hariho ukuntu kagira amamuvumasinzi ko ndabyita kuza karanyiganga buke buke uko kunyiganga niko gufasha imbuto kwegera aho zategereza kuja no kwegereza akasamwe kwegera mu gitereko. Hari gihe rero bishika utwo tumwe dutuma kamera nk'akanyiganga buke buke bipfa hama utubuto ntitugendagende mu mwako gahora. Hari n'igihe rero usanga ako gahora karazibye ni cya gihe usanga umuntu yagwaye za ngwara bita ama infection ugasanga byarashitse utwo duhora duhuza igitereko n'utwo dusabo tw'imbuto twaravibye ingorane igira kangahe
ariko
igitereko ciwe nacyo kitameze neza kirimo nk'ibibyimba canke kitaremwe neza muri azi umuntu ashobora kugira n'ubumuga bwo hanze bugaragara nk'ukuguru canke ikindi gitereko gishobora kuba kimugaye kidashobora kujamo ikintu canke kikaba kitanariho erega hari habo mubona umwengana nabigeme canke abakenye dugasanga ntibafite n'igitereko
batakivukanye ga muganga canke ari uko byagenze
batakivukanye canke byarashitse bakagwara bakabopera bimwe bita indwara zo mu nda ugasanga byarabaye ngombwa ko bagikuramo kumva imwe canke iyindi. Ariko hari nabo bishika muri mu kuremwa kwabo ntikihabe sinzi uko nokivuga mu kibundi mugabo hariho icyo bita syndrome de Hockitansky usanga umukenyezi adafise igitereko ugasanga mbere n'igihimba kirya bita vagin cyangwa igitsina gore ugasanga ntikihari nta kihari
iyo
nyene ni
Yadafise ico gitereko arabona nk'ibimenyetso bishobora kumutuma yo kwibaza ko ashobora kubyara imbere yuko aja kwa muganga nshatse kuvuga nko kuja mu butinyanka n'ibindi mu gihe ico gitereko
ntibikunda kitari ntibikunda kuko hajya kuja mu butinyanka ni ikimenyetso cy'uko igitereko cy'umuntu cyari cyiteguriye gusama hanyuma ntibikunde hageze iminsi cumi n'ine kitasamye indani muri cyo hariho novuga bikaza bingora kuvuga mu kirundi mugabo hariho agakushe internet kuvuga indani hariho akantu gacaga gashwanyagurika kakavamo kakavamo ajya amaraso mu kirundi twende ibuka tuciga mu kirundi batwigisha ngo ni kubugwa y'ibyateguriwe akabuto kuvuga haje umuntu yabonye imihango ama ubutinyanka no kuvuga yuko ikimenyetso cyuko atasamye urumva rero mu gihe atafite igitego nta ibyo bintu ntibyoshoboka urabyumva
namwe yego imbere ko tuja ku mugabo naho muganga mu nkundire twanze twakire abari ku matelefone bafise utubazo komego aho herereye hama ikibazo canke intererano
nagira mbaze muganga none iyo umukobwa utoduti dushobora kwakira urubuto rw'umuganga iyo mu gihe ruba rutubatse takikora byogaragara gute ko umukobwa ashobora kujya mu butinyanka
yego turasi na eme ku yundi murongo wa telefone eme kazi ego uherere heme mu muji wa Kigali wakoze cyane ni gake turonka abapfasoni iyo tubararonse mu biganiro nk'ibi biraduhimbara cyane nakabazo cyane n'intererano kwa muganga
nakabazo amagira agambaze iyo umaze igihe nyine warashatse usame wajya kwivuza bakakubwira ngo ufite udusebe kuri trompe hanyuma bakakuvura tugakira birashoboka ko ushobora kugendanira ko n'ubyare
urakoze cyane eme ego muganga mwumvise utubazo twahomewe hamwe na eme sinzi ko mwobishura
ego murakoze yavuze ngo ngo iyo utwo duhora duhuza igisabo igitereko n'udusabo tuzana imbuto twaze byokunda gute kwabona ubutinyanka jyewe nibaza yuko burya ubutinyanka ntibuva ku dusabo tw'imbuto ariko naho igitereko mu kugira kizana ry'amaraso y'ubutinyanka kiba cyakabuwe n'amahormone cyanke sinzi ko noyita imisemburo cyanke iki bituma igihimba cyane akagikora burya kirafise kigikomanda cyanke kigitegeka gukora ariko ajya amaraso ava mu gitereko ntabwo aba yavuye mu dusabo aba yavuye mu gitereko hino ni ukuvuga ni uko nta umuntu ataba ariko arerekana igicapa ingene biba bimeze ariko utwo duhora turi haruguru cyane yaho ayo maraso ava kuvuga utwo duhora dufite ikibazo nticomuza kuja mu butinyanka akabazo kaeme nako yavuze ngo iyo umuntu yagiye kwivuza yagize ikibazo cyo kurondoka hama bakamubwira ko afite udukomere kutwo duhora tujana imbuto hanyuma bakamuvura tugakira nibaza yuko bivana n'ingene yavuwe cyangwa n'utwo dusaba aho twari turi kuko kenshi utwo dusaba utwo duhora dufise umwenge mutoya cyane iyo hagiyemo agakomere gukira kwako hari igihe ako kenge kaziba cyangwa ntikazibe burundu cyangwa hari igihe kaziba burundu na za mbuto z'umugabo ntizishikire ubwiwe hari n'igihe kaziba buke urubuto rw'umugabo rukagenda rugashikira ubwiwe hanyuma mugabo ikibazo gica kiba mu gihe hamaze kuba ryafatana hagati y'urubuto rw'umugabo n'umugore bimwe bita fecondation murumva yuko biba byabereye mu nako gahora nako gahora bica bigora urwo rubuto kugaruka mu gitereko kugira ruzokure rutange umwana bimwe hacavamo zanda ziguma hirya y'igitereko bita grossesse exitérine aho rero umuntu yagize udukomeye kutwo duhora arafise amahirwe make yuko inda yisama canke ni yayisamye abafite amahigwe make yuko iyo nda ijya mu gitereko.
Ariko abo onye ni bamwe duca ntiducwa tubashira muri bamwe badafite amahigwe menshi kutazura nk'ikibondo iyo mbanyi yagiye hanze igitereko yikurikira irashobora kuja mu gitereko ga muganga.
Bo muri sanswe nuko haja tuvuze irondoka nuko umuntu asame ndahame kava mu mwana
yego
mu kirundi hari abavuga ngo weho naka we yarabonye ni ikoroka kamenga wewe byogende ariko yego nibyo wabonye ikoroka canke yagiye hatariho aba afise ibyizigiro by'ukwe byo bishobora kuja ikagumayo hanze kavamo ikibondo canke kaza mugabo mumenye neza yuko umuntu afise uduhora tubiri. Iyo yagize ikibazo kuri twose hari igihe biba bibaye burundu iyo yagize bikamwe amahigwe arabaho y'ukuronka biciye mu kakoresha kamwe kagasigaye.
Muri mwatubwiye ibitari bikiye muganga kubituma umufasoni adashobora kuronka adashobora gusama imbanyi hama tubwiye kubashinga ntawe na
umugabo nawe ashobora kuba yaragize ikibazo akiri muto canke akagira ikibazo kanaka gituma umubiri we udahingura imbuto canke kugira imbuto mugabo zidasohoka ni ukuvuga ashobora kuba yaragize ikibazo nawe nyine aho zihingurirwa mu mubiri indani mugabo yaranguye amabanga yabubatse zirava aho ziri zikagenda zigasohoka. Hari igihe usanga afise ingorane y'imihora nayo nyine zituma zigenda canke ugasanga arazifise nyinshi novuga mu bwinshi kantite zimeze neza mugabo ibyo bita karite canke sinzi uko nabivuga muramfasha nimwaronka ijambo neza mu kigundi
ngiye ngo nidutagira ubunenge akanenge
ubunehe ego n'akanenge tufata uko nyene imbuto ugasanga naha zifise akanenge ntizigira imitwe ntizigira imirizo ziri ahantu ziranebwa ntizigenda urumva kandi kugira habirondoka nuko iyo yagize amabanga zikinjira mu gihimba cy'umukenyezi zategeza guca zibandanya zigafashwa n'uruzi rw'umukenyezi zibandanya kugira zigende zice mu gitereko zice zica muri twa duhora nababwira tugitereko n'udusabo tw'umukenyezi zije guhura na rwa rwuto
rw'umukenyezi burya ziragira umutwe zikagira n'umurizo ga muganga
cyane rwose burya zimeze sinzi ko benshi baza batahura udukoko tuba mu mazi twitwa utunyamuroba cyangwa udufi usanga ari akantu nyine niyo bariko baraziga muri bwa buryo rugagamisha baraba uko zimeze bararaba uko zifite umurizo n'umutwe cyangwa ibindi bintu nyine bituma ziba imbuto zitagira akanenge nk'uko mwabivuze ego hari igihe rero bishika n'izo mbuto ziba zihari canke byose bimeze neza mu mubiri ariko nawe umugabo erega hari abo bishika ntibashobore kurangura amabanga y'abubatse bimwe bita mu kirundi kumva wogira mbega bashya ndakivuga gute ko bigoye igifaransa naco nyine kitwoye
oya ntaco turaza kugerageza ngira ngo
yego bimwe by'uko umuntu yumva yoshaka akifuza hama igihimba igitsina cyo higa cyagira ingufu kugira cyinjire mu cy'umukenyezi hari igihe bishika umugabo akaba yaratakaje ubwo bugabo babyita gutakaza ubugabo ntibikunde
ndanga Audace Nsabimana ni ukuri turumva ko insiguro muduhaye ziranyuza abatari bake ariko imbere ko duhana agahindukira mutekerere akajambo kanyuma abariko arumviriza muri sangano ino munsi
akajambo no batekerera ni kumenya yuko kubaka ibigo benshi baba biteze kurondoka ni byiza ariko hari igihe bishika umuntu akaba ntibice binyaruka nk'uko mwabyifuza ni ukumenya yuko umuti uzotorwa ari uko bose bagiye hamwe hanyuma bibaye ngombwa ari ibipimo babatuma bakabikoresha ari imiti babandikira bakayirondera hanyuma hari n'igihe usanga ari birengeye ubuhinga bw'ine wacu bakamenya yuko bivanye n'uko bamenye imvo byavuye ko amahirwe yuko bikosorwa hama bakanezerwa no kuronka kibondo nabo nyine bishoboka.
Turashimiye Diane n'umutumire wiwe n'inshuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Karara yadufashije kugiranya ibiganiro twateguriye. Turabashimiye namwe n'inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mukurikirana ibindi biganiro vy'iradio ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza bwiza.